mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mirwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vya nagenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu muri 2018. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda live ku isi yose muratwumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umurwi wawe ujejwe gutohoza kuvyaha vyo vyarakozwe mu Burundi kuva hadutse indyane za politike muri 2015 kuno wa gatatu wabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano mu nama yako ya 38 iri kwibera Geneve mu Swisse kwivyagateka kazi na muntu atakovyifashe mu Burundi. Userukiri Burundi Geneve Tabwa Renova yamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo, yavuze ko cuzuye imvugo ndenza rugero n'ubenshi bwinshi. Ico cegeranyo co mu rugwi gisohotse nyuma yaho mu ntango za kuno kwezi kwa gatandatu ishamwe mpuzamakungu Trial International mucegeranyo cayo gyagirije bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Burundi ko bahohoteye bongera bafata ku nguvu abakenyezi n'abigeme bagera kuri 28 bari mu migambwe n'imiharigwa y'ubutegetsi bw'i Bujumbura hari mu mwaka w'2015. Ku ruhande rumwe bati agateka kazi na muntu kifashe neza cane, ku rundi ruhande bati murango hanako vyifashe ahubwo impande zose nizicare ziganire. Mu kiganiro muri isanga 15 twahari abapfasoni n'abigeme twabatumira umupfasoni Donatien Girukwishaka n'umuyobozi mukuru ajeje gisata cyo guteza imbere umukenyezi n'ivyiterambere ridakumira mushikiranganje buravyo agateka kazi na muntu mu Burundi. Donatien, mwakoze kwitaba ubutumire bwa muri isanga. Donatien,
ego ndabumva,
mwakoze kwitaba ubutumire bwa muri isanga kandi tubahaye ikaze.
Ndabashimiye cyane kuba mwantumiye, mwakoze cyane.
Turi kumwe kandi n'umupfasoni Marie Louise Baricako aramutswe umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Marie Louise Baricako, aho muri mu Rwanda, namwe bwe tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi.
Murakoze kunyakira kandi mwakoze kuntumira.
Ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina, mu nkundire nshuti bakunze, mugenzi wacu Eloge Wilika neza i Nairobi muri Kenya atwibutse bimwe mu biri muri ico cegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu Trial International casohoye mu kwezi mu ntango za kuno kwezi kwa gatandatu.
Mu cegeranyo c'ishamwe Trial International ryasohoye ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatandatu yemeza ko umugwi w'abahinga baryo waraye mu Rwanda mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Abo bahinga basigura ko bahuye n'abantu 41 bakorewe amabi yo gufatwa ku nguvu, muri bo hakaba harimwo abagabo 13 n'abakenyezi n'abigeme 28. Babandanya bavuga ko batatu muri abo batangabuhamya batari bwa kwizi imyaka 18 igihe bafatwa ku nguvu mu 2015. Umuto gusumba abandi yarafite imyaka 11 icyo gihe nayo warakuze kubarusha yarafite 53. Iryo shyirahamwe risiki cya Geneve mu Busuwisi rimenyesha ko nka bose abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu bari mu mihani wabo nayo ari igitsina gabo bakaba babikorewe mu bibanza bari bafungiwemo bizwi n'amategeko n'ibitazwi, kandi bongera bagirirwa ihohoterwa rifatiye ku bihimba by'irondoka. Trial International yemeza ko bafashwe ku nguvu bafite ibintu bahuriyeko. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi kuba mu makaritsiye yabereyemo imyiyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu no kuba baroye muri iyo myiyerekano ibyiyumviro bya politiki by'imiryango yabo hamwe n'ukwikekwa gukorana n'imigwi igwanya leta ikoresheje ibigwanisho. abagizwe ayo mabi muri rusangi na bagize inzego z'umutekano mu gipolisi igisirikare n'iperereza hamwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure. Ijwi rya Amerika ryabajije Pamela Kapizi atwara igisata kijejwe Burundi muri Trial International ingene ayo matohoza yo kwizerwa mu gihe ivyaganyo nk'ibi umwidondoro w'abagirizwa uvugwa.
Les différents rapports mettent l'accent sur les survivants des violences sexuelles, sur leur histoire.
Amaraporo atandukanye ashimikira ko barokotse amabi y'ugufatwa ku nguvu izababaye ko n'inkurikizi zavyo kubera intumbero nyamukuru y'ivyegeranyo ari ukubwira ibisata mpuzamakungu ibijanye n'amabafatiye ku gitsina mu Burundi. Twabonye ko atari ngombwa kuvuga amazina y'abaregwa na cane cane kubera utaracibwa urubanza bari umwere kandi na cane cane kubera umutekano w'abakorewe amabi twaganiriye. Abo baganiriye Kapiza atubwira igituma bashimye kubakura mu Rwanda.
En octobre 2016, j'ai été expulsée du Burundi et depuis je n'ai plus essayé de retourner. Nous sommes allés chercher les victimes.
Ukwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu narirukanywe mu Burundi hanyuma sindasubira kugerageza gusubirayo. Twaroye kurondera abakorewe amabi iyo bari. Mu rugendo rwacu twisanze mu Rwanda hari impunzi z'Abarundi, ariko kandi ni ukubwira dukingira ibanga n'umutekano w'abacitse ku icumu. Iyo abahuye n'amabi baba bari muri Australia twari kuja muri Australia, ariko simpakanye ko nshobora kuja mu Burundi vuba cane no gushobora guhura n'abategetsi baramutse bampaye ayo mahirwe. Kapiza na twishura ku kibazo co kumenya niba hari ipimo vyo kwa muganga umugwi we wabonye.
Quelques victimes ont en leur possession un certificat médical, mais il s'agit plutôt d'une minorité. Il faut considérer que plusieurs survivants.
Benshi mu barokotse ntibashimye kuja kwipimisha nyuma yo gukorerwa amabi bitewe n'ubwoba bw'ukwinubwa mu kibano bifatiye ku muco. Rimwe na rimwe barondeye umuganga bamaze gushika mu Rwanda. Mugabo noshimangira ko benshi muri bo bahabwa ubufasha mu by'inyifato kubera inkurikizi zababaye ko ibyo umugwi wacu wayo wabyiboneye.
Reçoivent un soutien psychologique en raison des séquelles dont ils souffrent, ce qui a pu être vérifié par l'équipe de trial.
Pamela Kapizi nawe arangiza avuga kw'ishirahamwe Trial International ahanini kiriraje ishinga ari uko ubutungane bwerekana ukuri ku mabi riba ryashize ahabona abayakorewe bagasubizwa agateka. Eroje wika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nuko rero murumvise ibyari muri ico cegeranyo co mu ntango za kuno kwezi. Ndaza guhera kuri Madame Madonasien. Murumvise ico iryo shamwe ryavuze vyifashe gute vy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi dufatiye kuri ivyo vya fasoni bo babahohoterwa.
Ivy'agateka kwa gina muntu cane cane ivy'agateka k'umukenyezi mu Burundi ni ukuri jewe muri rusange ndashobora kwemeza ko byifashe neza kuko ubwa mbere kugira ngo ubone ko agateka kazina muntu umukenyezi wubahirijwe ubwa mbere tuzabibonera mu mategeko ahari. Uburundi buri mu bihugu nk'ibindi bihugu bwarasinye ku masezerano atandukanye yubahiriza agateka kazina muntu. Ndavuga Declaration Universelle des Droits de l'Homme, ndavuga hagiye rero ku vy'abakenyezi Burundi bwarasinye Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Uburundi bwaragiye burasinya no ku yandi mategeko regionale, ndashobora kuvuga nk'iyi Declaration de Kampala nayo nyine igaruka ku byo kurinda amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi bwiriza nshingiro bikagaruka rikerekana yuko mu by'ukuri umukenyezi n'umugabo bategereza bafite uburenganzira bungana mu bijyanye no gukingirwa mu gateka kabo. Jewe rero icyo ni ikintu cya mbere cyerekana yuko mu by'ukuri Burundi ibijyanye n'agateka kazina muntu by'ukuri bitunganijwe neza. Hanyuma kandi nibuse ko ayo masezerano yose yaba mpuzamakungu yaba ayo mu karere haba hagati y'ibiyaga binini byose aca afatwa nk'amasezerano ategereza gukoreshwa mu gihugu. Ibwirizwa nshingiro rirabivuga neza yuko amasezerano igihugu cyose kiba cyarasinywe ko aca akurikizwa n'icyo gihugu. Rero ku bijyanye n'amategeko mu by'ukuri murumva yuko Burundi amategeko akengira gateka kazi na muntu abakenyezi abigeme nabo nyene badasigaye.
Yego hama kuri ivyo navyo biri nko muri ico cegeranyo ca trial aho bavuga yuko hari abapfasoni nabigeme baba barafashwe ku nguvu bamwe muri ivyo muri bo bakanavyemera kandi nabaganga bakavuga yuko bafise ivyerekana ko bafashwe ku nguvu bavuga ko hari nko mu 2015 kandi bagafatwa ku nguvu nabajejwe kubakingira abasirikare abapolisi.
Jewe naragize ibaso cyo gihe mu 2015 nari umuyobozi muri cyo gisata nyene njejwe ico cyo cyo mbere kivugwa ni cegeranyo cyabaye ico gihe cyande icegeranyo cyambere cyaje kigaruka kuri ibyo bisigiri ariko ntako tutagize amatohoza ngo tumenye mbega ni bande ayo mazina na mazina ya bande byabereye hehe nta na kimwe turatora hanyuma kandi twebwe turafite inzego zigenda zigashika no ku mutumba amasantre de developement familiale communautaire buri munsi turafite ingene duhanahana amakuru y'ibibazo yabaye kuko mu by'ukuri amabi afatiye ku gitsina arabaho mu gihugu cy'u Burundi nk'uko no mu bindi bihugu ayo mabi ahari nico gituma na Nations Unies yose yamisaba ibihugu kugira ngo byame biriko biraraba aho bigendeke kandi icyo kibazo twese ibihugu byose tubicako turakije neza kerekana ingene agateka kazi na muntu ndetse n'akabakenyezi kariko karubahirizwa icyo rero cyo guhohotera abakenyezi abigeme abagabo birabaho mu bihugu byose mu byo icyo ntaheza bujewe nshimikire nkemera nuko wagira ngo bahohotewe n'imigwi iriya ibyo nibyo ntaheza ngo numve kuko nta shimikiro na rimwe nta na hamwe ayo matohoza atagize nta na hamwe byigeze bigaragara kanatsinda dufite ibigo bya leta dufite n'ibigo prive zigenga aho hose twarahaciye kuko abo bantu bavuga ko bituye kwa muganga nta na hamwe bigeze basubwira ibi bintu by'ukuri byarabaye amabi arahari ingene byamabi ba ingene twama tubafasha bahohotewe biriho ariko kuvuga ngo bahohotewe n'imigwi ibyishyirirwa ngo n'imigwi minaka ni ukuri ibyo bintu njyewe sinavuga ngo sinobyemeza ko ukumvure nk'umupolisi ashobora gufata ku ngufu umuntu ibyo birahanwa n'amategeko sinavuga ngo ntibishika birashika mugabo tuvuga ngo ni kivunga ngo ni itegeko bahawe ngo genda mufate abantu ku ngufu ariko sinavuga ko bitoshika ko umusoda cyangwa umupolisi yofata ku ngufu nk'uko n'uwundi muntu uwo ari we wese ashobora kugwa muri icyo kibi icyo navuze ni amategeko arahari
ego madame Marie Louise murumvise aho Donatien ahagaze ati ivyo subwa mbere yumvise amaraporo nkayo ariko ku rubuga bararondeye ntibigeze baronka uwemeza yuko ayo mabiyo bayarakozwe mu murwi wabigeme n'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi ivyico cegeranye mu bivuga ko iki haramaze kubitura biciye muri ubwo buryo bagera kuri bangahe nimba barabituye
Jewe nabyumvise ibyo yatubwiye madame Donatien mugabo ntibishoboka ko byoba ari ivyo kuko aho Burundi buri turahazi kuvuga tuti Uburundi burafite amategeko by'ukuri si Burundi gusa n'ibihugu byinshi muri Afurika bifite amategeko meza abaho ikurikizwa ry'ayo mategeko nico kibazo tugifise nico gituma turaho turi uno munsi icya kabiri naco turiko tuvuga Uburundi buri aho buri muri uyu mwanya muri karya kaga burimwo kandi twese tunzi ngira ngo mwamwibuka ikindi gihe twashize ahabona yaba umugwi waba w'imbonera kure zagiye mu ibarabara ziherekejwe n'abantu b'abategetsi sigara ziririmba ngo terinda bakeba bavyara imbonera kure ngira ngo terinda bakeba murumva icyo ari cyo n'ikirundi icyo byatukiretse ibintu byavuzwe muri iyi ndwi ni iby'ukuri kuko ndetse n'abo bavuze tutazi amazina twebwe jewe ndafise imbere yanje nk'ubu abantu bashika batanu hariho umwana yakorewe ayo mabi afise imyaka itatu ayakorerwa n'abapolisi uno munsi uwo mwana afise imyaka itandatu ngo yabonye umupolisi acakoma induru ndafise uwundi mwana yabikorewe afise imyaka cumi n'itandatu ndafise uwundi mukenyezi w'imyaka 48 hari uwundi w'imyaka 18 hari uwundi w'imyaka 70 abo bose nabo noshobora kubabwira amazina kandi baratubwiye bati twebwe turashobora kugenda kubivuga aho dukundira aho tukubivuga
none ga madame ntabaciriyemo muravuze ko ariho nk'akana k'imyaka 3 hakaho umuyabago w'imyaka 16 abo bose ba bemeza ko bakorewe ayo mabi n'abajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi ama nk'uyu w'imyaka 3 yazize kiko bavuga yuko abakorewe ayo mabi bo barazize ivyumviro vyabo vya politique canke aho bahagaze mu vyerekeye urugamba canke aho mwari muhagaze ku vyerekeye ikiringo ca president Nkurunziza
umwana w'imyaka 3 cyaduce yazize bari baje kurondera se basanga se si hari batsabamba mu gukora ayo mabi hamwe n'umukobwa yaramureze bombi uko ari babiri barakoregwa ayo mabi benshi yarababikoze ibyo tudi twebwe byakozwe iyo bitakozwe n'abapolisi byakoze imbonerakure abo tuzi ibyo dufise ni ibyo kandi abona abantu dufitiye amazina n'ibintu byose byerekana aho bari abazoba bajejwe kubitohoza neza kuzobibarangira
ego madame Donatienne murumvise madame Marie Louise aho nawe uturero atanga nko mu bushikiranganje bujeje by'agateka kazi na muntu ko muravuga ko ari amazina mutigeze mubona mwatsohoje mugasanga nta kihari nk'ubwo burerero butandukanye babahaye ni byoroshe ko mushora kubikorera ko gutyo kuri kukaja habona ari byo bikamenyekana atari byo naho bikamenyekana hama abo bapfaso ni nabigeme bagatunganirizwa amateka ya
arakoze cyane umupfaso ni bari cako ariko nibaza ko ibyo yatanze ntibikwiye kugira ngo ushobore kwemeza ko ikintu cyabaye abuze ngo umwana w'imyaka 3 ubuntu babonye bakubwiye ko umwana w'imyaka 3 burya ni umwana muto cyane sinzi ko ingene ashobora kuvuga ngo nabigiriwe kubera ko papa yari umugambo cyankuriye ariko jyewe nibaza yuko navuze ko amari afatiye ku gitsina mu Burundi arahari n'ibisigiri birahari ariko icyo nanse ni ukuvuga ngo babigiriwe kubera ko ari munyamugambo uyu cyangwa ari mu bwoko ubu cyangwa ari mu bavanye ikiringo cya Nkurunziza cyangwa ari mu ayo matohoza n'ukuri nta kindi numva nurenza ko twarakoze amatohoza akwiye twararonse umwanya wo kubivuga bihagije kuva mu 2015 na 16 na 17 n'amajambo y'ayandi nyanaguma agaruka kandi twararonse umwanya ukwiye wo kubivuga n'ibigo bitandukanye byaba ibya leta cyangwa izigenga nk'uko nabivuze byaranusakanye nabo nyine bwo gusuga bati ni ukuri twebwe amaka twakiriye twarayakiriye nk'uko twama twakira amaka no mu kindi gihe nta bantu bagiye bavuga ngo jewe nafashwe n'umupolisi anyagiriza yuko ndi n'uyu mugwi cyangwa muburiye arinze ntavuze ni umupolisi turafise amaka y'abapolisi abapolisi ni nk'abantu nk'abandi bishika nabo bakagira ikosa nk'uko n'undi munyagihugu wese agira ikosa ibyo nabyo navuze ni kugahanga kiwe araheza akabihanirwa abo bahari ubwo co kimwe n'abandi banyagihugu mbwe wo kuvuga ngo kugira ngo babagize ibyumviro byabo bya politike n'ukuri jewe aho ngeza mu vyo twakoze amatohoza twagize kuko ico kintu tukicumba twaciye tuva hasi ntavyo nigeze numva
madamu Maricako imbere yuko abo muvuga muzi mwavuganye bava mu gihugu cy'u Burundi baragerageje kwitura inzego z'umutekano canke ubushikiranganze bujeje by'agateka kazi na muntu kugira ngo bitwarire abo baba bakoreye ayo mabi
ngira ngo murazi ikibazo dufite mu Burundi icyo nagomba kuvuga cya mbere harya uja gukira indwara yirata nimba tutazi ko mu Burundi dufite ikibazo biracatugoye kirahari turi mu ngwano itavuze ko ari ingwano mugabo turi mu ngwano muri icyo gihe rero ntushobora gufata umuntu ariko aragukurikirana ariko aragukorera mabi ushobora kumwitwara ko ntibyoroshe icya mbere na mbere ukiza gatwe abo bantu rero se ndiko ndavuga barahunze uwo mwana w'imyaka 3 bivuga mama wiwe niwe asigura ingene byagenze hamwe n'uwo mukozi bari kumwe n'uwo bakiri kumwe ivyo rero nibaza yuko tutobikira ko cyane kuko ibiriko biraba turabizi mugabe ico nariko ndavuga nagira nti uze gukira ingwara irata kandi iki kintu cyo gukorera mabi abantu nkabo mukirabe neza mumenye yuko igihano hose kiriko kiraba kiriko kirasambura igihugu igihugu kiriko kiratatuka abo bantu baba bapolisi babimbonera kure bubahuka bubahuka gukora ibyo bintu ku bantu bangana na ba nyina cyane ku bantu bangana na bashiki babo mumenye yuko hari ikintu cyabaye muri bo kandi kizogora gusubira kubaka hari ikintu cyasambutse burya hari ibintu bibiri byo nama niyumvira iyo umuntu ashoboye kubikora nta kintu na kimwe kiba kikizira iwe iyo ushoboye gufata umuntu ukamukeka ukamwica umutemaguye cyangwa ugafata umubyeyi umutamakazi ukamwurira umwana w'umusore ukamukorera mabi nk'ayo mumenye neza ko igihugu kiriko kija ahantu bizotugora gukurayo turiko turabibona umenga turiko turabikoresha nk'igikoresho cyo kugira ngo dusubize hasi abo bantu tubababaze tubice nabi ego me n'ibyo uyu munsi nabo bariko barabigirirwa mugabo uwo muntu aramwigishije ibyo bintu muzabimukuramo ibijya ibiturimo n'ibyahera azoguma ari wa wundi kijya wamugize n'icyo azoguma ari hanyuma kumukura bizogora igihugu kizohagoreka
niba tubandanye
boraba neza
yego tubandanye kino kiyago murumva ko ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu muti ico kibazo ntikihari twaratohoje hama mu ruhande naho gumuhari w'abakenyezi babigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ati twebwe turabifitiye n'ivyemezo ngarutse rero kuri mwebwe donatienne nk'umupfaso ni Pamela Kapizi yavuze ko yaje mu gihugu cy'u Burundi gukora ayo matohoza ariko ahava yirukanwa mu ico gihugu cy'u Burundi naho hava yumvira ati none kubera iki ayo matohoza bariko rakogwa hama abantu nkabo bariko bakora amatohoza kuri ivyo vyaha bakirukanwa ubwo ntaco boba biyotsa canke
cyo ni maze yuko igihugu cy'u Burundi ni nyabagendo igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa uwifuza wese kukigendera uno munsi naza kigendere ni nyabagendwa ahubwo ndatumiye n'umupfasoni ni bari cyako avuga ngo turi mu ngwano ariko mu by'ukuri ibyo wiyo ngwano ntayo mbona njyewe ndi mu bantu bataha bategihe tuba dufite akazi kenshi biza abakenyezi ndataha ngeze ndi umukenyezi nkashika amahoro atanu mwaho manza nagira n'ukuri icyo kintu cyo kuvuga ngo turi mu ngwano mu by'ukuri nta ngwano iri mu Burundi n'amahoro mu Burundi n'umutekano n'ubu ndiko ndabavugisha mvuye mu ntara mvuka mu ikomine mvuka mu nanitse y'inama najya amahoro nta kintu nabonye na kimwe mu nzira y'imanga amahoro rero arahari iko nabyukiye mbega none abo uwo muntu yagize amatohoza hama kirukanwa jewe ibyo ntabyo ntabyo menya birebire nimba yirukanwe mu by'ukuri nta information mfite kuri ibyo ariko icyo ndi cyo ni kijyana babariye mu Burundi ni mu bindi bihugu amabe fatiye ku gitsina n'ukuri nashatse kubahira isigiri nuko twumvira umuntu aza kumpa akanya birabaho nubwo ni ukuvuga ngo umuntu azira icyo ari jewe n'ukuri ibyo bintu sinuvuga rimwe rundi ntubivugamo nta mbonera kure ziri ngaho zahawe itegeko ngo genda muze munabyura ngo abantu bose batava mbega mu Burundi tugaruka muri referendumu y'ibyiza nshingiro hari habatuye ego hari habatuye oya hari indi uri murumva zabatuye oya hari indi uri murumva zabatuye ego ngo bariko barakurikiranwa ngo bariko baramererwa nazo nibaza ngo mu by'ukuri hariho ibyiyumviro by'abantu kandi ni uburenganzira bw'umuntu kugira ngo yiyumvire uko ashaka
madamu bayitako uwumva
abo yiyumvira kuko turabeshya yokwishekera akaraba ku rubuga akabona ingene abantu babayeho niba tunabibona ko mu by'ukuri kumbure mbihinga cyane hari icyo nigizagira ko
madamu bayitako mwumvise ubutumire muronse bwo kuja kuraba uko vyifashe sinzi ko muzohava mubwitabira ariko hagati aho kuva mu 2015 gushika ino saha hari abapfasoni baza bakibitura ko muri kino gihe ariko bimeze canke vyabaye muri vya bihe vyari bigishushe vyo mu 2015 ubu vyifashe gute baracaza babitura
baracaza baracaza muri aba navuze hariho umwe yabigiriwe mu kwezi kwa kabiri kuri mwaka w'2017 hariho nabandi ntavuze babigiriwe no buvwa muri umwaka wa 2018 iracariho ikibazo kihari mu Burundi nico iyo tudashobora kubona ko hari ikibazo ngirango dufise abantu bari barundi n'abatari barundi ngirango hari habo niyo bagiriwe nabi niyo bomowe niyo bishwe niyo batawe muri yompi atakintu nakimwe biciye ko ngirango abo birarekuwe ntaco cyo nibaza yuko kuvyukuri birakwiye ko abantu afite ico bajejwe mu Burundi bisubirako bakamenya yuko igihugu ari cya twese igihugu kugira ngo barundi bishire bizane mu gihugu umuntu ashobore kubiwe atabwoba atajugumira atarinda kuguma ariko aromoka ye ahunga ibyo bintu birakeneye kurabwa neza kandi n'ukuri umuntu wese afite icyo ajejwe ikintu na gito yajejwe arakwiye kuraba agasubira akavuga ati mbega ubwo jewe ndakora ibyo nshobora byose aho ndi kugira ngo ibintu bigende neza ndatangaye kumva amagambo na cyane nk'uko atazi yuko tuvuge nk'ijya commission d'enquête itaronse ubusha bwo gushika mu Burundi nagira ngo arabizi kuko ari muri ministere ibijejwe nagira ngo arabizi yuko hariho ibibazo abantu bafise nimba hari abantu badashobora kuja mu Burundi gushika no munsi arantumye kandi arishimye nimba atabizi igituma hari habo bantu badashobora kuja mu Burundi no munsi cyangwa batinya kuja mu Burundi no munsi nabyo nyine je numva bintangaje uko nagira ngo umuntu muri mu gisata jejwe aragerageza kuraba ibihari byose mbega ingorane n'izi mbega ni kuko aba bantu bitenza gusa mbega ni uko aba bantu batinya mbega batinya iki ukabiraba ukabimenya ukabyumva wagira icyo ushoboye gutabara ko ukagitabara ko naho handi ni kumenga hari ibijejwe uriya wo hejuru gusa cyangwa ibijejwe bagiye ba polisi gusa cyangwa abajejwe no tubijejwe twese abarundi cyane cyane abo bantu bose basi cyo bajejwe mu gihugu barajejwa amahoro n'umutekano w'abarundi bose
ikibazo
kandi kiri ku bantu bose n'ukuri barabiraba neza kuko birashobora kuzotugirira nabi mu myaka iri imbere tukabura n'abadufasha kuba ku Burundi kuko baba barasambutse hari umuntu yasambutse umutima ndaca bashigaje
izu rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mwumva ikiyago cuno munsi turiko turagaruka kuri bimwe biri mu vyegeranyo bitandukanye aho amashami atandukanye avuga yuko hari amabiyo barakorewe abakenyezi mu 2015 bazira ivyumviro vyabo vya politike mu bushikanganji buraba ivyagateka kazi na muntu amakuru avuga ko atariyo ariko ku rundi ruhande baranagateka kazi na muntu bakemera yuko bafise n'ivyemezo turafise abanyagihugu bashaka ko dusangira ikiyago ku murongo wa telefone turahera kuri Innocent Innocent ikaze Innocent ego aho uherereye hamuduge ku ijambo
ego cyane gara mu kanisha mu gisagara cya Bujumbura
nduga ku ijambo
ego ayo mashyamwe atatanga amaraso nikubesha igihe cyo kugurenda ibyo yikunda bahohotera yabatumye kuba bikene ku ngufu je n'ubwije ujya mu gore cyo yavuze nta polisi yo kuba aho gufata umwana w'abafuye nina tukerenda tumufashe ku ngufu kandi mu kiko kuko batabicura cyane navuge uwo mupolisi gafashe umwana ku ngufu hamashengeze zazamucire urubanza cyane ubu ko abakanyizi baraba baragenda ijoro gushaka ijoro kata mukenye zaza avuga ngo ngo yafashe ku ngufu ngo cyane ngo yaho hotwe n'amategeko ubwo abo baraza ubitohoza ugatohoza n'amakosa n'ibicayo bakaca bakenda bakutanga icyegeranyo mu Burundi kugira bacara kuvuga ngo cyane cyo Burundi yuko atamahoro ahari kandi umuntu wese agenda nko mu bicero hose atamuntu n'umwe amufata kandi abapolisi bashyize gucungera abanyagihugu bocara bafata abana b'imyaka 9
urakoze ubwira umunsi mwiza inasanga aho mu gisagara cya Bujumbura ubwira umunsi mwiza urakoze cyane rwose Madame Baricako inosangarutse kuri hahandi ati ntavyemerana mbega ubu hagati y'amashami atandukanye n'ubutegetsi bwa Bujumbura dufatiye mu gisata cy'agateka kazi na muntu mukorana gute mu guhanahana ayo makuru muravugana murahana makuru hariho ikiriko kirakogwa hagati yanyu ndahera kuri Madame Donatienne
twebwe dusanzwe dufite ingene dukorana n'inzego ziba zihari haba kubera iki kibazo cy'amabi afatiye ku gitsina n'icyo numva mwashimikiye ko cyane amamusirikira cyane kuri iki kintu cya viole yewe nsata ni kimwe mu mabi yandi afatiye ku gitsina kuko hariho ibi bya viole hariho ibyo gukubitwa hariho ibyo kubuzwa kugira uburenganzira ku itunga ryaba ari ry'umuryango cyangwa ari iry'iki mbona rero mwashimikiye cyane kuri ibi byo gufatwa ku nguvu twebwe turafite ingene twashyizeho inani ziva ku mitumba zigashika ku rwego novuga national kugira ngo dushobore gufasha ababa bahohotewe n'ayo mabi aba bafashwe ku nguvu se ntibagiriwe amabaye ariyo yose twebwe turafite ingene duhanahana n'ababariye amakuru nababwiye ko ku munsi ku munsi ndashobora kubabwira nti habaye iki ahanaka habaye kiriya ahanaka turafite ingene tubihanahana inzego zijejwe umutekano iki gipolisi inzego zijejwe intwaro inzego nababwiye ko natwe turi tugende tugashika gushika ku mutumba miteriro perezida gushika ku mutumba aho nibwo niho y'umutumba ku ikomine ni uko nyine turafite ingene dukora muri hydro muri senaje ku rwego rw'intara naho nyine ni uko nyine reka no ku rwego rw'igihugu turafite ingene amakadire tugenda turahuriramo duhanahana ibyiyumviro by'ingene aya mabi navuze ko ahari muri rusange yotorerwa tworaba ingene dushobora kubigera
hama ayo mashyirahamwe nayo atandukanye haba izo shyirahamwe mpuzamakungu
atandukanye ni ukuri turafite ikintu twita ama group sectoriel genre nk'umugwi raba ibyo byose bifatiye ku by'iterambere by'umutegetsi iterambere ridakumira harimo amashyirahamwe atandukanye hama rero muri uyu mugwi munini harimo igisata kiraba ibyo iby'amaviolence bazesihorefanga ibyo guhohoterwa haba ku bakenyezi cyane no ku bagabo hariho igisata gihuriyemo n'imigwi yose mbere uza arafata ibyegeranyo tujya bike bita ngo sekretariya ni nini y'ishyirahamwe ryitwa ingenda helfu ingenda helfu nibaza ko bari caparinzi ingenda helfu ni ishyirahamwe ryo kuva kera nibo batura sekretariya nibo duheza tugafashanya ni ukuri turafite ingene tubivugana ingene tubiganira ko ingene tubona ahantu ibyiyumviro iyo byabaye ingaruka tukagira tuti twabigenza gute ko tubona abakubitwa babaye benshi ko tubona amabi afatiye ku gitsina ngaha tubona amenga biriko biraduga twugira gute reka dushyireho ibigo bibakira nk'ubu nagirada nabamenyeshe ko hambavu y'ikigo humura n'ikigo seruka byari bihasanzwe aheruka kugurwa ibindi bigo bitatu mu ntara ya Makamba na Muyinga na Cibitoke kugira ngo bafashe ababa bahohotewe mu gateka kabo
murakoze cyane madamu Marie Louise mwebwe namwe murakorana n'ubutegetsi bw'i Bujumbura canke reka tuvuge nka igisata kijejwe vy'agateka kazi na muntu kugira ngo ayo makuru mufise muyabaronse bayakorere ko muranahurira no mu manama atandukanye nka za Geneve ndazi yuko nko mwaka wahera mwariyo kandi ico kibazo cagarutse ko cane gose iyo muriko murabiyaga mushika kuki hama murahanahana ayo makuru yanyu hagati ya mwebwe nabo bari mu gisata c'agateka kazi na muntu
byari kuba byiza cyane yaba twashobora kubiyaga mugabo biragoye kuyaga n'umuntu umubwira uti hariho ikibazo ati nta kibazo kiriho urumva aho umwango uba wugaye nta kuntu na kumwe ushobora kujya kuganira utumva ko ufite icyo uganya biragoye rero ko tubivugana mugabo icyo nagomba kuvuga ntaranajya kure ni wa muntu yabaza ikibazo nagenda mubwira ko abo bapolisi turabaza amazina hariho abapolisi hariho abakaporale hariho imbonerakure amazina yabo naho bava naho bakora byose turabifise ni ukuvuga yuko hariho umunsi bizomenyekana cyangwa ibyago byamaze kumenyekana ariko rero nagira ngo by'ukuri tujye gufata minenezo iki kibazo cyo mu Burundi kandi cyane cyane ababijejwe bareke kubirenza ku ruhu rw'amazi kuko ntibikunda ntibishobora ku nta maraso aseseka ngo tugire ngo ni amahoro igihugu ni nyabagendwa amaraso ariko araseseka abantu bari kuraboroga abantu bafise ubwoba ibyerekana ko igihugu atari nyabagendwa ni byinshi cyane biranarabiye no kungina abantu bagowe ingene baburaniwe babuzi baja niyo bava bakenye bashonje
tugarutse kuri ico kibazo tugarutse kuri cyo
cyose ni ibi rero turiko turavuga twari kushima cyane aho twari korana muga ni dushobora gukorana kuko ndushobora gukorana n'umuntu atavyemera ko ari ikibazo ubone umwana ari kwararira aho kugira ngo mu maduti niki ugacuma ukubita ngo ari kwaririza nasubira kukuraba nasubira kukwegera niyo bimugoye ntazi wawe
hanyuma gahamba yego hama muri abo nk'ubwo rutonde rw'abapolisi cyangwa reka tubwe n'abasirikare mu gati turafise ibyemezo n'amazina naho bava gatumba turahazi hari numwe ararengutswe ibujumbura kucanye ahandi masentare atandukanye kugira ngo yisigure kuri ibyo birego ku makuru bashikira
amakuru tumaze kuronka nuko urengukijwe uyu munsi atahejo
bacha ndumva donation mutemeranije
oya na kutemera nya ntacho mugabo n'ibyo kuri aca yitahira ufashwe muri we nabo aca ta mugabo ufashwe mu bindi ntavayo
haramaze nko kurengukishwa banga
oya nuko cyo bafise igitigire kuko se nabiteguriye kubaha abo kandi sirabazi bose mugabo hari abonzi batari bake barumva ngo bapfundwe mu mutse jo baso babatashe
donation
Mamba wewe kuri si na kwenye ngono kwa aliko na tanga juu ingeni umusasa ni maricha kwa abudiki ni gihushan tambari ya budi kuhusunga ni buda kora hamango barare mukaa ngo mojiwa ndega kati geza tu gira na mazina kati geza tu gira na baba na abaribo sinumba ngira ya sadi kani jibu binti
Ndira kuri kongira uko kudakora n'ivyo yavuze ati bararenguka hama bagaca ntibabazwe ivyo ntiba
ariko mumenye ko cyangwa bageje ati nibanze akigeza kuga baribo nandi gari kumfasha iyo tumenye tukiri naka yari yakoze iki yararengukijwe igihe cy'inaka hama bari idegenja mu by'ukuri iyo ishaka gutanga amakuru arambuye kandi atomoye ushaka ko akoregwa ko uba presi rero ndewe nibaza ko mudukuri tugaruka hahandi ubutungane burahari kugira ngo butunganirize wowe sajya bwitura kandi natwe nk'abajeje ibyo by'iterambere ry'umukezi mbega murazi kumushikiranganji ubu gateka kazi na muntu ari umushikiranganji nabwo buvugira abenegihugu muri leta erega ubushikiranganji bwo bushikiranganji buvugira abenegihugu kugira ngo agateka kubahirizwe naye handi hoho bari no kureka kubushyiraho mugabo igihugu cyarabonye igiti hategeje ko ubushingirangandi bujya burarara ku munsi kandi rero mu by'ukuri nicyo tugejwe na nababyizo nzego zose zihari bitigira ingaha biruzuye ariko icyo nta kintu ndakigarutse ko kandi n'ukuri ko bavuga ngo umupolisi ngo agiye kuviyora umuntu agenda amubarira ngo wewe rero ndakuviyoye kubera ko ngo uri ku munsi n'ukuri ibyo bintu ariko hari uko abapolisi baba bafunzwe bazira ko baba baragirijwe byore nk'uko hari n'uwundi munyagihugu afunzwe se nta hanwa kubera yoba yaragirijwe byore ibyo ntibibuze ibyo nabivuze ni nko mu bindi bihugu umupolisi ni umuntu nk'abandi arenze itegeko arahanwa cyo kimwe n'uwundi munyagihugu wari we wese ni ukuri byo sinumva ko hari ikindi
ndamwumvise neza
tuvugana ni ukuri twebwe ibiganiro ndamubyangiruguye umuntu wese yumva yifuje iyo groupe thematique iyo groupe sectorielle navuze iruzururiwe bose uwo ngo wese afite icyo aterera araheza akagiterera
ndamubyise neza madame
yifuza kumwendika mu gihugu aze yirabire tuganire tumwereka abakenyezi bamubwire arari cyo abakenyezi babona abakenyezi b'ubarundi kazi bari kukizwa mu by'ukuri atabwo banabutonye kandi mu masensibilite y'abatandukanye mu migambo itandukanye mu byiyumviro byabo bya politiki bitandukanye natanze akarorero watoye ego n'uwatoye oya muri referendumu ese ntibidegenze
ndamwumvise neza madamu Donatienne turaza kuguma kuri ibyo bibazo nyine by'abafatwa bafatwa ku nguvu muravuga muti ntiduhakanye ko abapolisi bafata ku nguvu canke bakana bapfunzwe bamwe muri bo aho tutemeranya nuko hari ho abafatwa ku nguvu bahuyegwa ivyumviro vya politique naho bahagaze muri politique yawe Marie Louise bari cha kwara kajambo mwari mugiye kubaza Donatienne yo tutabaciramo
ico nagomba kubaza niyumvira yuko reka mbabwira bakarorero mbere yo kubaza ikibazo hari umudamu yafashwe aja muri documentation hamari iminsi n'ukuri arakorerwa mabi yakorewe mabi n'abantu bashika bane bamukurakuranwako monyoma jewe ndamwegera ndamusaba ngo ankundire tubivuge aranyangira ndamwinginga ntitubivuge tuzoba dufashije abandi nawe bizogufasha ati ndagusabye naho nzoba napfuye ntuzo bivuge ni kubera iki ngo abana banje donatienne rafise abana nawe nyene canka zobarunka sinibaza yuko hari umurundi kazi mu mutima wiwe atumva ico kintu ico arico hano cya kabiri naco sinumva ingene ashobora kumbwira ngo nimvuge amazina hakuru uru rubuga turiko turavugirako vuga amazina sindabizi ko tubizi kumwe ibyo bintu nuko tubyumva kumwe mugabo ngira ngo murumva ko kitokunda murumva ko kitoshoboka mugabo uzo bashaka kubimenya azobimenya kandi turazi ko biriho turabizi neza tubiriho ubu rero nibaza yuko ngira ngo tuzokwiza ko amakungu aca urubanza cyangwa bikagenda ukundi mugabo dushobora kuguma duhacana ngo nta biriho tubizi neza ko biriho ngo bicaro byemeza nuko nivuga amazina y'abapolisi oya sindabavuga ngaho kuko kuri uru rubuga ashobora kubwira amazina nk'ayo mugabo hariho umunsi azovugwa.
Murakoze cyane rwose. Turafite na Moise ku murongo wa telefone. Moise, ikaze ku ijwi rya Amerika, dusangire ikiyago.
Murakoze cyane ku ijambo. Hari ne dukurikirana nyine mu mpamvu ukanga izingiro ni yerekeye ibintu mu rugo ko agatera cyane nta muntu yaba yakoze mu Burundi ariko natwe bibaza ko tumaze kugenda mu bihugu bitandukanye urazi ibyo byamaze yavuzwe henshi mugabo ndibaza ko nta muntu birashobora ko hari abo babahoga ubusa bajya bahohoterwa ariko turaje nka nivo ya politiki iri mu gihugu cyacu kenshi tuba dufite abantu umengo hari abatoba batitwara neza mu byerekeye bya politike si twese dukunda igihugu si twese dukunda intwaro nibazako cyane cyane byohereza muri ubwo buryo bwo gusa ikintu navuga nabasaba nk'ibibazo by'umutekano ko bobikorana ubwitonzi nkana kumbure cyane hari ababahohotegaraga bagakora amakosa akavuga guhohoterwa abo bakora amakosa bagakora isirano bakora ikosa nawe ntihagire icyo azazira ubuse mugabo gutandaza imirimo ya politiki iri mu Burundi twariho benshi tukabyumva kimwe mu byerekeye by'imiharo.
Urakoze kugira umunsi mwiza Moise. Urakoze ugire umunsi mwiza Moise. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro muri Sangacuno munsi. Mumva turiko turagaruka ku bapfasoni n'abigeme baba barahohotewe mu 2015 bahogwa aho bahagaze mu bya politika yabo. Madame Baricako yavuze Madame Donatienne yuko nka referendum imaze guhera ubu Adisawa uretse abo mu 2015 hari nk'ibirego byerekeye nk'ibya referendum byo muraronka harababwira yuko ako kabiko bakakibandanya mu mitumba itandukanye mu bisagara bitandukanye
ako kabiko karabandanya kuko baragifashe ico ni igikoresho ubuye cy'ingwano bavyita arme de guerre mu Rwanda ni gikoresho cy'ingwano baragikoresha kugira ngo basubize hasi uwo wese ya nkubu watoye oya ni umunyabyaha mu Burundi arakurikiranwa kandi birazwi hari aho basambura ku byo bakoresha hari aho bagomora mu isoko hari aho babaturirira
ariko no musi turibanda gusa kuri ibyo byaha byo gufata abapasoni ku nguvu turibanda kuri ibyo byaha byo gufata abapasoni ku nguvu gusa no musi
ego cyane ndabyumva mugabo ndabwiye yuko nivyo turiko turavuga ngo nta abatoye oya nta kibi kibagoye birahari sino kubwira igitigire ndaho ko nitwashobora kubatohoza ngo tubegere abo bo mu muri mu ba referendum mugabo turavyumva barabivuga ubu rero nitwatohoza nyatwe tubabwire tubizanire.
Ego hama none nkabo muravuga yuko akenshi bashika babugurukira bakababwira ibyabaye ko byoroshe tugarutse mu kakahise ko mufase n'usanga akenshi bitoroshe ariho watubwiye ati yarabimbariye ko ambwiye ati ntuvuga izina hariho abo babatinya kubivuga nkumbure ari naco gituma Bujumbura bivuga yuko atabyo bazi bagatinyirira ako gateka kabo bagatinya kubivugira hejuru ga Donatienne.
Jo ni wado kizuwe ni mjuu kura tarizi. Izuwe ni sivyo. Kuko, na wabariye. Harivigo vya reta, harivigo vya prive. Data wandeni imba mbago tawali izuwe vya reta. Woja ni izuwe vya prive. Ariko, ni izuwe vya prive, tulafiti ni ya medugura na honyene, tukaheza tukarigani nila. Ereja gata kakadu na mungu. Umushikiranga anji. Nukikai humo mpande zose.
Bega.
Nicho ngituma. Nizi izo vigo zigenga. Tuleza tukarungu manye na unyino woku gani. Mwakuri na wabari ye moriru sangi. Na munato zababi inango. Na nani asatia kugisina. Hale mjuhu kuchuburungu. Na wabari ye. Kumutashaka kufasa kuri chokiru. Na wabari ye.
Ego nyonyo.
Na wabari ye. Politike. Deka. Kuna zeze politike.
Tuduge kujamu.
Na wabari kuri chokiru.
Tudugira honyine
cyo yambuye ngo naje wanzobyara ndatsabanaga na menyesha ko tsabana n'ukuri naje sinohimbagwa nuko hari umwana wande yofatwa ku nguvu nuko ntohimbagwa nuko hari umwana wawe w'umubanye nico njeje no kugira ngo ibyo bintu turabe ingene tubigwanya n'ubwo naho tugerageza kugwanya ntihabura agacamo n'ubwo ni muri cyane ibyo muri rusange nuko n'ibindi byaha abaharambye hari gitabo mana byaha ari kwitanga ndi bizaguye mu gihugu ibyo bizagumaho abayiba abazeshanya abagira gute nibyo nyine byo gufatwa ku nguvu mu ngabo kuvuga ngo hari uwo babwira ngo wowe rero ufashwe ku nguvu ziri iki cyangwa ikiriya nibyo n'ukuri ntashobora kumva kandi koko aho ngeze ubwenge n'ukutohoza ibyo bintu n'ukuri jyewe
tudugira aho nyene nega madame Donatien mwibaza yuko nko mu runani ruhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi canke nayo mashamwe impuza makungu atandukanye bobo babesha kugira ngo bisike kuki
none ga mugenzi cyumva no menya ngo bobo babesha gushika bisike kuki umwe wese arafite nge nabone ibintu umwe wese arafite cyabashaka gushika ko Acho no menya jewe. Ariko kwanzi, icyo nzi none kubera iki badashaka kumva natwe ibyo turi kurababwira. Natwe turi ku rubuga. Ingorane nk'izo zibaye, twozimenywa. Nababariye twakirirwa ku munsi twakira abantu. Ibitegereza bafashwe ku nguvu, turabibona. Kandi biriho sagateseshwa rumuri na veneye. Kuko sagateseshwa tukicana, none dukore gute. Kuko ibintu biri kugira ubwa mbere niba manze bahani. Ubutunga, nagira ndababwire ko icyo cyaha ari icyaha cya mbere kitababarirwa. Ni igihe umukuru w'igihugu agize ngo aratanze de grace ku byaha. Ugufata ku nguvu kiri mu byaha mu Burundi kitababarirwa. Ingingo zirahari icyo kiba dukeneye ni uko baheza bakadufasha ati nyamara iki kintu gikorere ko iyo tubwira ati
babafashe
televiziyo barabyerekana bakabigaragaza ntibikiri ibintu by'ibinyegezwa wakoze icyaha akabigaragaza ati naka yagize uko yagize kuri n'abasha namukayabona kuri televiziyo numva rero hata nimba yumva ko bivugira ngaha hari ubundi buryo kumbura bishikiriza ariko ntibaza ko mu by'ukuri afite ibyo bintu
madame Donatien
nabivuze ariko mu by'ukuri ntibabagira
madame Donatien uravuze bati badufasha abandi babafasha muravuze muti nibadufashe batubwire bande mushatse kuvuga nkaba
nyine ndakugiye shira hamwe nyene wumva ni uko riravuna mu rikorera tu ya mu rafite ibyo abagitura baraheza babikubwire biri detaye batubwire bati n'umuntu muna umutumba muna hana bigitekereza bagiye gutungana baheze bakoze amatoko
yego madame
Louise n'ukuri bahanwe kuko mu Burundi gitabo mpana byaha kirabyemerwa ho uruka n'ukuronka itegeko atakindi bivuga ko ruhana ibyo nyene by'amabafatiye ku gitsina twari ronse tunarifashaye kugira ngo turare yuko by'ukuri byoranduranwa n'inyinzi
dusongore
abaheze bahanwe hakurikije amategeko
madame Louise barica ko ibirego byanyu ndumva umenga Bujumbura ntibirabironka ko bavuga ati nimuduhe ibi ibintu byanditse uyu kanaka gucya natwe dukore no kuvuga ko atacu muri arungika Bujumbura muri ivyo byose mufise muri amakuru yose mufise
na nibaza ko nasiguye igituma atacu turangika Bujumbura niturabona ko hari ubutungane bwo dutunganiriza mugihe byakozwe nabo nyine aribo batunganya biroroshe cyane kumva kushaka kucyumva wese ko twabikoza kazi ataho gashika kandi iba imisi yose biribonekeza naho kubaza muti nubega aho bari kubera iki badaca bagenda kubivuga icambere na mbere murazi umugenzo w'iki murazi Burundi cyo twita cyangwa imeze umuntu agiye kuvuga ngo jewe narahohotewe akabivuga ari umukenyezi uwo munsi ntashobora kwitwa umukenyezi mu rugiwa
gashamba
uwo munsi ntashobora kwitwa umwana wa se murabizi neza sindabizi ko uko jenda biza ariko namwe mubizi mugandi kwa baruko mubizi nuko nyene umuntu rero yagiriwe bene ivyo imbere yo kuja kwitwara abanza guhunga kuko agiye kwitwara akabivuga urya bwira ni mugenzi w'urya yabikije ntarara namuginitso kandi nibaza ngo murabyumva sindabizi gituma ari jenda byumva gutse je nyene mugabo akuntu nakumwe yoheza ngo agende kwitwara yitware ku polisi kolege burya mu polisi wundi icagatatu iriga umuntu wese agira agateka kiwe aragerageza kwikinga yibaza ngo arikingiye mugabo hagati aho mu kwikingira amagara yiwe arahasigara ubuzima bwe burahasigara umutima wiwe urahasigara ibyo byose nibyo turabishyira hamwe turiko turabivuga turiko turahakana ko biriho cyangwa atabiriho tuze turabishyira hamwe tumenye bajya abantu tugenda na bose abaciye muri ibyo batarabivuga tubarabe ingene bamerewe hanyuma tubare igihugu cyose tukiraje tukagira tuti mbega none n'ababikoze n'ababikorewe bagowe bose
murakoze cyane rwose madame Marie Louise Baricako twese kandi na Thierry ku murongo wa telefone Thierry ikaze aho uherereye icyumviro cyangwa ikibazo
Ya mahoro neza Diane ndi Bujumbura mu Burundi ndabaramukije cyane
nduga ku ijambo
yego nariko ndumviriza ibyo abatumiye bareka baradushikiriza mu by'ukuri naryohewe n'umuntu yavuze ngo turabizi yuko biriho atariko rimwe rimwe hari igihe tutabishikirizwa ariko rero navuze nti none kugira ngo mubikore nuko aya mashyirahamwe arinda kuva hasi akagira ati bimeze uku nuko agace navuga ngo muse muvuga ngo n'uwabikoze ati ni kanaka se uwo mwiteka n'uyu icyo kintu hari umuntu ajya amwishyura neza mu bigaragara ntibashobora guca uvuga uti ndagiye uti ni naka yabikoze hanyuma ugahita witwara kuri wa muntu nyine mugabo jewe intambwe numvise yatewe ubu nuko ano mashyirahamwe uko ashobora kuvuga ikintu nta mugabo na haje umuntu ashobora kuvuga nko muri leta cyangwa yegereye ubutegetsi akavuga ngo nibyo birashobora kuba bihari naho kumbure ibyo bitoba birengeje mugabo amaze kwemera icyo nibaza ko intambwe bimaze kuboneka ubu rero nibaza ko botera intambwe bakabona bati bino bintu ko biriho turabe ko dushobora kubikora ndiko mvuga abategetsi kubera kenshi tumaze kumva iyo maraporo nk'ayasohotse uca wumva umenga ayo mashyirahamwe niyo ahubwo bagiye gushyiraho ingufu banze bayanebagure mugabo bibagira ikibazo gihari babitwibagiye ariko nagomba ndabavunira kagohe uyu munsi barabikora kumbure nabo bafite abana bakiyibagize yuko aho ukera nabo bizobashikira abana babo hanyuma kandi niyo biba bujya amategeko ari ngaho kandi imera n'imeruka ubutungane buzokora ndazi ko bashatse bikubita gasi nuko murakoze Diane
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho Thierry mu gisagara cya Bujumbura kandi bandangirwa n'ibyo by'ijuru rya Amerika Ego, Donatienne, urumvise icyumviro cy'umukunzi w'ijuru rya Amerika i Bujumbura ati nubwo batoba babashikirije biri mu cyo twita akazi kanyu gukora ku makuru atandukanye ntimubanza kurindira ko bamashyira hamwe abanza kubabwira ati byifashe gutya na gutya
nababwiye Diane twebwe turi ku kizima ukuri turi ku kizima nababariye ko dusigaye dufite na mekanizme ku munsi hari ikintu gikomeye cyabaye ntiturindira ngo bive mu maraporo y'ukwezi kose niwe mu maraporo y'inzu zingahe oya ku munsi turafite ingene dukorana njyewe navuze ko amazi afatiye ku gitsina ahari tubiriremo uyu mugenzi wacu Misiri amazi afatiye ku gitsina ni ukuri arahari nibyo bico n'ubu njyewe nagumye nta ntemeza ni ukuvuga ngo ni ukuri ngo ngo yazize icyumviro cyawe mbega iyo muntu abatuma iyo babatuma ngo ugenda mubwira abantu kuko bavuze icyumviro kibe iyo bari inde ibyo bintu nubwo ko byaba ari ibintu bishyika kure cyane sinabihakanye n'ubu ndabyemeza amaba afatiye ku gitsina arahari mu Burundi arahari mu Rwanda arahari mu Congo arahari Tanzania kwese arabizi mada mufato ni walitako duhuri la sese New York duhuri la sese Geneve tuye kukubuga ingene agateka kumukenye zikipa kumuhugu za chumitandu kaji ito kiwa zo tuwezo tukenda tuwele kana ingene viliko vila gende ingene viliko vila gende ntacyo tutariko turakora n'ukuri kandi turaha kugira ngo uwutwituye wese tugerageze kurama ingene tumutunganiriza nababwiye ko dukorera mu nani abantu bose bafite inyishu bashobora gutanga kugira ngo ibyo bintu bikorerwe inyishu n'ukuri turi mu runani kugira ngo tuze turafashane aha nuko kumbure abantu badahusa kuvuga hariho benshi bashobora gusemanya ingene bagiye barafashwa n'izo nani rero nje nkagira nti kugira ngo bitworohereze sina byanse uyu muntu yavuze ngo ntitugende tubitohoze tugire navuze ko amatohoza ntako tutagira n'ukuri uwo dufashe iyo tubwira ati ibintu bimeze kujya bimeze ko tukaca tumenya iyo dukumbira basi mvuge guto tukaca tumenya iyo dukumbira mu gihe ariko uravuga ngo ntibivugwa ntibigira gute navuze ko ari ibigo bya leta ari ibigo byigenga utizeye uyu kwizeye uriya aho tugeza mu by'ukuri
murakoze
kuri ubu ndavuga ngo na biyo we n'umupolisi avuga ngo ndakugije kiriya n'ukuri navuze yuko
murahongeza
atabyonzi
murakoze cyane rwose
kiba biyora kumusirikara biyora kumwigisha biyora ko mbega ko tuvuga gutyo umugabo uwo ari we wese kumutegetse munaka yoba yafashwe mu bintu bitabereye umutegetsi si mbuga nka kuriya wo hejuru umwe wese n'umukimodoka ndetse n'umutegetsi n'umuti wese n'umutegetsi
ako mwaseguye
ibintu byose byo mu muntu ntabwamu naho amategeko nicabereyeho
ako mwase nuko bongera kwicuca politike madame Marie Louise Barishako turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro hakogwa iki ku nzego zitandukanye kuri mwebwe no kubanzi kugira ngo ico kibazo kive mu nzira
ico kogwa kugira ngo kive mu nzira yoba ari uko ubijejwe ageze ati iki kintu ko ariko arakivuga kuko ngo nta mwotsi ubatanze ihiye cyanke atagihiye burya umuntu atanga kuvuga ati nyabuna tabara nyabuna hari mabi aya n'aya nyabuna hari ingorane harya byiza reka guhakana raba hanyuma ujyana umutima wo gutabara udatoranya utagira ati uyu ni nyagupfa ntuzareka kubibona kandi ugereka kubikosora ujyanye uwo mutima igihambaye rero ni umutima w'ugufasha abanyagihugu bose udatandukanye mutwo ni waturuki ndabyumva ko hari ikibazo ndumvise ko bavuga ko hari ikibazo aha hantu nimucungere neza ni ukuri ntazareka kukibona kandi ntazareka kugitabara aho rero nyongera ati igihambaye ni ukwemera ko hashobora kuba hari ikibazo kandi kirahari ugaca ugenda kukirondera kandi ukakivura mugabo mu gihe utuhakana buriya ko ata kibazo kihari ntako bizokunda nta muti uzoronka
ku ruhande rwanyu namwe madame Donatien agira uko ishaka hakozwe iki kugira ngo iki kibazo kive mu nzira
jewe mvuga muri rusange kwa kundi ikibazo cy'uguhohoterwa kw'abakenyezi n'abigeme n'abagabo nabo nyine kuko n'amaziyore ragirirwa n'abagabo ibyo nibaza ko tuzumvikana ko twese ni ukuri icyokorwa ni kwa kubandanya muri zana ni turi ko turakoreramwo dukomeze turaba mbega none ko tubona iguma ririho kandi hariho ibiriko birakorwa ni hehe ho baransose ni icyayi kindi cyokorwa gusumba mbega niwahe muti ibyo bikabandanya bikorerwa ko kuko turazi yuko hari ikibazo gihari ikibazo gihari cyangwa bafatiye ku gitsina muri rusange mugabo kuri ibyo byo kuvuga ngo bahoga ubwoko bahoga ibyiyumviro bya politiki bagahoga umugambi bagahoga iki cyangwa gushyiraho ngeze ntabyo ndabona ariko mu gihe naho nyine byo kwigaragaza bigasohozwa bikabazo bagasanga by'ukuri hariho umuntu ariko aragira icyo yitwaje cyari cyangwa aho urundi cyari nabyo nyine bigahanwa mu bandi ariko njyewe navuze ko ahumbwiza n'ukuri amatohoza nabyo kujya kwegeranya byaje
murakoze cyane hari akajambo mubwira madame Marie Louise Barishako kanyuma ko muco mwemeye mugiye gukora kugira ngo mukorere kuri ibyo bintu ayo makuru bafise n'ubwo atarabashikiriza
twebwe icyo ni umusaba aya matohoza afise araheza natwe yadukarukaje ni ukuri tuyakorere ku hantu akajambo ka nyuma nuko n'ukuri ni umwenzita akaza mu Burundi akaganira n'abakenyezi kandi ndazi ko uyo yahora aza tukaganira bitari bike.
Murakoze cyane gose. Ego murakoze cyane. Ego Marie Louise baricako namwe akajambo kanyu kanyuma.
Akajambo kanze kanyuma n'ukuri ni mubabaro w'uko ibintu biba mu Burundi bikaba biriho kandi tukaba tubona amenga nta kibazo gihari. Ko tuvuga ngo hariho ibyo bintu byo guhohotera abantu bitewe ugateka kazira muntu ko umukenyezi ngo ni ibintu bibaho n'ahandi, ni ibintu bibaho mu Burundi nk'uko biba ahandi. Nicyo kimbabaza kuko abantu bariko baramererwa nabi, abantu bariko baracumukura bababara.
Murakoze cyane gose madame Marie Louise baricako akanya karatujanye. Turabashimiye cyane gose ko namwitabiriye ubutumire bw'Ijwi ry'Amerika. Tukibutsa ko muramutse urunani rw'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi na Diane na Hazina ndemesheje muri sanga ino munsi. Ndayipfurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.
Turashimiye mugenzi wacu Diane Nininhazwe ku kiganiro muri sanga.